on VOA Africa.
Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itanga ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti zacu mwaramutse neza aho muri hose, ikaze ku Ijwi rya Amerika mu biganiro byo kuri uyu wa mbere. Ubu ni saa 11:00 mu gitondo I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi. Hano I Washington DC ku Ijwi rya Amerika muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ibiganiro byacu by'uyu munsi bigiye gutangirira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndetse no muri Afrika. Dutege amatwi mugenzi wacu atugezeho ayo makuru.
Mwaramutse Etienne, mwaramutse n'amashuti, muduteze amatwi amakuru twabateguriye muri iki gitondo. Abamenyesha makuru b'I Burundi barifatanije n'amakungu kuri uno w'Imana mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu w'ubwigenge bwo kumenyesha makuru. Uwo munsi ukaba wahimbajwe mu mubabaro kubera radio EPA yugawe n'amaradiyo Isanganiro na Bonesha zakiriwe imihora ijana makuru hagati mu gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru ya Desire Hatungimana.
Abamenyesha makuru b'I Burundi barababazwa cyane no kubona batoroherezwa mu kazi kabo. Diane Nininahazwe akorera Radio Bonesha FM akamenyesha ko ari biterasoni ku Burundi kubona leta yugara amaradiyo ikabuza abarundi kumenya ibibera mu gihugu cyabo.
Haraheze igihe gitari gitonya nk'ibihugu by'u Rwanda canke byo muri Congo babonye ingene dukora ngaha anyu batubwira ati mwarahiriwe, ariko kuko kwigenga twari tumaze iminsi dufise naho kutari gushemeye cyane, ubuhoho vyabuze kuko uravye nk'ubu ino saha turiko turahimbaza uno munsi iradio RPA idashobora kumvikana mu gihugu cyose, iradio Isanganiro idashobora kumvikana hagati mu gihugu, Radio Bonesha idashobora kumvikana hagati mu gihugu, ukaraba ingene umenyesha makuru azira ako yavuze canke ako yakoze, uko kwigenga ko amenyesha makuru nta kikuhari. Ni biterasoni ku Burundi bwacu, ni ibintu biriko biracavuza ishusho yacu. Numva umenga nta namajambo novuga noronka yo kubivuga. Ni umubabaro udasanzwe kuri twebwe gushika kuri no saha turiko turahimbaza uno munsi mukuru bimeze gutya anyu.
Muri bino bihe bitoroshye kubamenyesha makuru, Inosa Muhozi ajejwe kugenzura ko abamenyesha makuru bakora bisunza amategeko y'umwuga abasaba kutagira nkunzi mu kurangura akazi kabo.
Uno munsi nuko abamenyesha makuru bose bokwibuka ko bakorera igihugu, bakorera Barundi, bakorera abantu bose baba mu Burundi. Tukama dushize imbere kugerageza gukora ibishoboka byose kugira ntihagire umuntu ahonyangwa, ntihagire umuntu arenganywa, ntihagire umuntu aniganwe ijambo. Icya kabiri ni uguharanira uyu mwuga ku mwuga tuwukorera Abarundi, tuwikorera kugira iteka ry'abantu rikomere cyane. Turi mu bihe bigoye, turi mu bihe turiko turaburabuzwa, ariko icya mbere twakoresha kugira twirwane ko ni gukora umwuga uko amategeko y'umwuga abivuga. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri ni ugufasha abo bose muri twebwe babagize ibibazo tukababa hafi uko bari kose mu budasa bwacu.
Mu rwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ibimenyesha makuru CNC, Conseil National de la Communication mu Gifaransa, basaba leta kugurura amaradiyo yugawe bakanakeza abamenyesha makuru kukungene bitanga. Richard Giramahoro arongoye CNC.
Kuri leta no kubimenyesha makuru ko bose hamwe boshira imbere ukuje inama n'ingingo mu ntumbero yo gufasha vuba bwango kugira ngo ibimenyesha makuru vyose hamwe bisubire kurangura umwuga wavyo mu gihugu cyose. Ugwego CNC ruboneyeho akajyo ko gukeza abamenyesha makuru b'I Burundi ingene bitanga batiziganya mu irangurwa ry'umwuga wabo kwigisha no kunezereza abanyagihugu.
Mwamenya ko uwo munsi mukuru wahimbajwe mu Burundi abamenyesha makuru bambaye impuzu zirabura, ikimenyetso cyo kwerekana umubabaro bafise kubona bagenzi babo bi radio RPA batariko barakora muri kino gihe. Desire Hatungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Abanyeshure ba kaminuza mu Burundi bahungiye imbere y'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika basaba ko umutekano wabo bubahirizwa, naho bari mu buzima butoroshe bamenyesha ko batazohava ikibazo cyabo kidatorewe umuti. Desire Hatungimana, dusubire tumutega amatwi.
Ijoro rigize kane bamwe banyeshuri ba kaminuza y'u Burundi barara imbere y'ubuserukizi bwa Leta Zunze za Amerika mu Burundi. Abanyeshuri bakamenyesha yuko bahaje kumvo z'umutekano wabo.
Turi ngaha imbere y'ubuserukizi bwa Leta Zunze za Amerika kumvo y'umutekano. Umutekano w'igihugu cyacu bikaba byavuye no kwitegeka ry'umushikiranganje n'iryo tegeko nyene rikaba ryavuga izo ngorane z'umutekano kuko ico gituma twirukanye muri kaminuza y'u Burundi. Icyo gituma rero twaciye dushika ngaha kumvo z'umutekano wacu kandi kumvo z'umutekano w'igihugu cyose mbere muri rusange.
Twituye ambasade ya Amerika kugira baduhunge aho buduha hose nibaze yuko atacyo byotwara kuko umutekano wacu uduze ruguru baca bamufata. Byaba ngombwa yuko baturekuye tutoshe tuduga ruguru turabaho dusaba ubuhungiro naho badushungire umutekano ngaha.
Abanyeshuri ba kaminuza rero birukanywe n'itego ry'umushikiranganje bamenyesha yuko atawundi muntu numwe bibaza ko yotorera umuti kibazo cyabo atari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza.
Kwibwe ikibazo aho tubona kigeze twibaza ko umuntu ashaka kugitorera umuti nibaza ko ari umukuru w'igihugu cyo gituma twibaza ko ari we yogitorera inyishu ariko mu kurindira nitware kuronka ingene tumwitura tudafise aho turi. Nicyo gituma rero twabaye turarindirira ngaha kugira twumve ko uwo mukuru w'igihugu azokumva aho turi hanyuma akaza aduhumuriza cyangwa akaraba ingene mu mutekano awugarukana kuko niwe nibaza afise ijambo rya nyuma.
Naho rero amajoro abayane kuri aba banyeshuri ba kaminuza ubuzima barimwo ni ubuzima bugoye cyane mbere bakivugire uko biteye n'isoni kubona uko babayeho muri kino gihe.
Muri rusange ubuzima bwo ngaha uragoye ukuntu tubayeho ni ibintu biteye isoni kuko imvura iragwa izuba rikaka rigatukubitira hanze nta hantu ho kwihagarika hariho turara mu ibarabara imubira riratujya imvura itunyagirira ngaha hageze ikintu cyo gufungura iyo habonetse umugira neza akazana muhwi akazana umucungwe cyangwa mandarini imwe cyangwa akazana ikiro cy'isukari turagisabikanya kuko kingana kose tubaheza tukabaho ku munsi ku munsi.
Ku cyizere cy'uko umuti ugiye kuboneka ku kibazo cyabo ntibabihuriza ko bamwe icyizere kiriho abandi amakenga akaba menshi kukuntu umuti w'ikibazo cyabo uboneka.
Turavye aho igihugu kigeze tukaraba ukuntu manda y'umukuru w'igihugu igira gatatu agomba kwihagira tukabona hari abantu bacubaka bakavuga bakava hasi kandi bakanka. Ibyo byose biraduha icyizigire.
Ku bwanje je icyizire si cyishye cyane kubera uravye neza iki kibazo cyacu gihagaze. Ikibazo gihagaze ku muntu umwe no kuvuga umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Rero kuvuga ngo twogira icyizere ndavuze yuko atari kirenga kubera gushika no munsi abasemereye barasemereye kuva kera gushika no munsi nta kiraho turabona ko hari gihinduka ngo afate ingingo yoshobora kukorohereza umunyagihugu kugira ronka amahoro.
Je icyizere mfise ndagifise ku buserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkuko twabwituye ikibazo baragifashe mu minwe tukaba twizera ko bazogitorera umuti nabo ndi bwobwo Leta y'u Burundi turavye abasoda n'abapolisi bari baducungeye bagaca batubwira yuko atamutekano dufise umva nta cyizere twabagira ko yuko umutekano bagishoboye kuducungerera.
Mwamenya ko harabagira neza batangwe garukira kuri abanyeshuri nka Petero Caravan Bonimpa arongoye ya Prodehash aho yabazaniye umuceri n'ibiharage n'ikigo Shalom abanyeshuri bakavuga yuko kibitayeho cyane. Desire Hatungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Abapfasoni n'abana amajana n'amajana banyurujwe mu gihugu cya Nigeria bariko barafashwa mu ikambi y'impunzi inyuma yuko batabawe mu ishyamba riri mu buraruko bushyira ubuseruko bw'igihugu cya Nigeria aho bari bagizwe imbohe n'umugwi w'abagwanyi Boko Haram. Umugwi w'abapfasoni n'abana 275 bajanywe mu ikambi ya Malkoho mu ntara ya Yola aho bariko barafashwa. Umutegetsi wo muri iyo kambi avuga ko benshi muri abo bana bariko bitabwaho kubera bameze nabi cyane bivuye ku gufungura nabi. Benshi mu bapfasoni n'abigeme bagizwe imbohe n'umugwi Boko Haram bakoreshejwe nk'abashumba ku bijanye n'imibano mpuzabitsina abandi bakoreshwa nk'inkinzo. Abategetsi bavuga ko bariko baragerageza kumenya yabo bapfasoni cyangwa abo bana baturuka mu kuvuga ko badasa n'abari mu mugwi w'abanyeshuri b'abigema 200 banyurujwe mu mwaka uheze mu gisagara cya Chibok. Abandi bantu bane barakuwe mu bisigarira by'amazu yasenyutse iminsi itari mike inyuma yo kwikinyabwigiga gikomeye kibaye mu gihugu cya Nepal harimo umutama w'imyaka 101 igipolisi ejo kuyimana cyatangaje ko umuntu yatowe hafi ibirometero 80 mu buraruko bushiro urengero bw'umugwa mukuru wa Nepal Kathmandu abakozi bajejwe gutabara imbere yaho bari batangaje ko abandi bantu batatu barokotse bakuwe mu bisigarira by'amazu yasenyutse mu gihe cyo mu gice cyo mu buraruko bushiro ubuseruko bw'umugwa mukuru Kathmandu yamara abategetsi bavuga ko iminsi 8 inyuma yuko ikinyamagigima gikomeye kibaye mu gihugu cya Nepal mwizero wo gutora abandi bantu barokotse uri kurazimangana n'ingoga igitigiri cy'abapfuye kikaba gishobora kurenga igitigiri gitangazwa muri iki gihe cy'abantu 700,000 imfashanyo yaratevye gushikira bamwe mu bayikeneye kurusha abandi hari ibimenyetso k'ubuzima buri ko burasubira ko bwahora ku mugwa mukuru wa Nepal Kathmandu abantu 200,000 bitari bike benshi muri bo abayahudi babanye Ethiopia baragize imyerekano ejo kuwimana mu gisagara cha Tel Aviv kuyamiriza ikumira rifatiye kwibara ry'urukoba n'ubunyamaso bw'ipolisi aho bazibye barabara rikuru batana mu mitwe n'igipolisi muri Israel imyerekano ibaye iminsi mike nyuma y'imyerekano mu gisagara cha Yerusalemu inyuma y'isohogwa rya video yerekana igipolisi kiriko gikubita umusirikare w'umunya Israel akomoka muri Ethiopia abari mu myerekano baratanye mu mitwe n'igipolisi ejo kuwimana ku muhingamo aho bateye amabuye amacupa ku bapolisi bajejwe kugwanya imigumuko ikinyamakuru amaradiyo na television bimenyesha ko abantu batari bake bahagaritswe kandi hari abakomeretse mu bapolisi n'abari mu myerekano umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yatumye ko uno munsi kuwa mbere n'abaserukira abanya Israel babanya Ethiopia bagize ibice 2% by'abayahudi mu gihugu cha Israel Netanyahu yatangaje ko azobonana na Damas Pakada umusirikare w'umunya Israel akomoka muri Ethiopia yafashwe amasanamu ariko akubitwa n'abapolisi babiri abanya Ethiopia b'abayahudi barenga 135,000 baba mu gihugu cha Israel aho bimukiye mu mwaka w'1984 n'umwaka w'1991 yamara ntivyaboroheye gufata imigenzo yo muri ico gihugu.
Turagushimiye cyane kuri ayo makuru yo muri Afrika nayo ku isi utugejeho. Abatwumva tubibutse ko muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Adresse yacu ya imeri mbibutse ni radio yacu @voanews.com. Ku rubuga rwa Facebook ni radio yacu VOA. Mushobora no kutwumva ku rubuga rwa interinete kuri adresse ikurikira www.radioyacu.voa.com. Ubu noneho ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro bya siporo n'imikino ku isi no mu biyaga bigari. Tubanze duhe urubuga mugenzi wacu atugezeho amakuru ya siporo yo hirya no hino ku isi.
Urakoze Etienne. Ku makuru yerekeye inkino mu bice bitandukanye vyo ku isi, duhere ku mupira w'amaguru aho umugwi Chelsea wo mu gihugu c'Ubwongereza watsinze shampiyona y'ico gihugu ejo kuwimana inyuma y'insinzi y'igitsindo ku busa ku mugwi Crystal Palace mu rukino rw'ejo ku munsi w'Imana. Umugwi Chelsea wari watsinze shampiyona y'Ubwongereza imbere yaho mu mwaka w'1955, umwaka w'2005, umwaka w'2006 n'umwaka w'2010. Umugwi Chelsea wafashijwe n'abakinyi bavanze abamaze igihe nka kapiteni John Terry n'abakinyi bashasha nka Eden Hazard hamwe n'abakinyi baguzwe mu mwaka uheze Cesc Fabregas na Diego Costa. Naho hari abavuga ko kugene umugwi Chelsea ukina bitaryoheye ijisho, abantu benshi baremera ko umugwi Chelsea ari umugwi werekanye inguvu n'ubuhinga uyobowe n'umumenyereza mukuru akomeye Jose Mourinho. Jose Mourinho yatangaje ko Chelsea yatsinze shampiyona igoye kurusha ayandi mashampiyona yo ku isi. Umugwi Chelsea ukaba umaze gutsinda amashampiyona y'Ubwongereza 3 umenyerezwa na Jose Mourinho. Mourinho avuga ko igihe yagaruka kumenyereza umugwi Chelsea yarazi ko agarutse muri shampiyona igoye gutsinda kurusha ayandi mashampiyona ku isi. Yamara amenyesha ko babishoboye. Mourinho avuga ko ivyo baronse vyose bari babikwiriye. Avuga ko anezewe kandi yishimye. Umugwi Chelsea utsinze shampiyona y'Ubwongereza usigaje inkino zitatu. Umumenyereza Jose Mourinho avuga ko muri iki gihe bagiye kumva ko baruhutse. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ku bakunzi b'urukino rwo gukubitana ingumu, twabamenyesha ko umunyamerika Floyd Mayweather yatsinze Manny Pacquiao wo mu gihugu cya Philippines mu masaha y'umwijoro ryo ku munsi wa gatandatu ashira umunsi w'Imana mu gisagara cya Las Vegas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo rukino rwashitse mu nshuro ya 12. Floyd Mayweather yahawe sheke y'imiliyoni ijana y'amadolari inyuma y'intsinzi yiwe. Abajijwe nimba ariko ariyumvira urukino rwiwe rwa nyuma rwo gukubitana ingumu, Mayweather yavuze ko muri iki gihe atari karavyiyumvira ko icyo ashaka gukora muri iki gihe ari ukuruhuka. Intsinzi ya Mayweather afise imyaka 38 muri iki gihe kuri Pacquiao afise imyaka 36 ni intsinzi igira iya 48 amaze gutahira mu kiringo cy'imyaka 19 akaba atarigera atsindwa na rimwe. Yaranebaguye abari bafise amazinda kuri we mu kuvuga ko yabanumije. Yamara bamwe mu barishye kugira barorere urukino rwo gukubitana ingumu hagati yiwe na Pacquiao bavuga ko rutari ruryoheye ijisho. Bibajije nimba barindiye imyaka 5 kugira babone urukino nk'urwo. Floyd Mayweather avuga ko asigaje guhiganwa inshuro ya nyuma imbere y'uko ahagarika. Yamara se yiwe Mayweather Senior yifuza ko yohagarika ubu. Avuga ko atana kimwe agisigaje kwerekana ku ivyo arafise byose kwerekana yavyerekanye. Amenyesha ko abantu benshi badashima ubuhinga umuhungu wiwe afise ngo yamara hazogera igihe azokwibukwa ku buhinga bwiwe. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC turangirize ku nkuru yerekeye tennis. Roger Federer wo mu gihugu c'Ubuswisse yaratsinze ejo ku Imana ihiganwa rya tennis ya Istanbul Open. Yatsinze mu gice cya nyuma c'iryo higanwa umunya Paraguay Pablo Cuevas mu maseta 2 ku manota 6-3 na 7-6. Intsinzi ya Roger Federer muri iki gihe afise imyaka 33 ni inkuru nziza kuri we imbere y'ihiganwa rya tennis rikomeye rya Roland Garros. Yatsinze ihiganwa rya Roland Garros mu mwaka w'2009. Mu gihugu cya Portugal, Richard Gasquet wo mu gihugu cy'Ubufaransa yatsinze Nick Kyrgios wo muri Australia mu maseta 2 ku manota 6-3 na 6-2 mu gice cya nyuma cy'ihiganwa rya tennis rya Estoril Open. Ni kuri iyi nkuru yerekeye tennis turangirije ko makuru yo hirya no hino ku isi y'inkino twari twabateguriye muri iki gitondo.
Murumva Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tugarukiye mu karere k'ibiyaga bigari twumva amakuru ya siporo n'imikino, aho mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atugezaho amakuru ya siporo n'imikino. Jean-Claude,
mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umurimo hirya no hino mu Rwanda hateguwe amarushanwa mu mikino itandukanye. Mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRC Kigali nabo ntibasigaye inyuma muri iyi gahunda, kuko habaye amarushanwa mu mupira w'amaguru ndetse n'umukino w'intoki wa volleyball. Iyo mikino yabaye hagati y'abakozi bo muri icyo kigo. Muri volleyball, ikipe y'abakozi bo mu ishami ry'ikoranabuhanga yatsinze iyo mu ishami ry'ubuyobozi ku mukino wa nyuma amaseta 2-1. Mu mupira w'amaguru wabaye kwa gatanu icyumweru gishize, nanone ikipe y'abakozi bo mu ishami ry'ikoranabuhanga ICT niyo yegukanye igikombe itsinze abakozi bo muri mechanical kuri za penalty. Igihe gisanzwe cy'umukino cyari cyarangiye amakipe aganya ubusa ku busa, hanyuma ikipe ya ICT itsinda penalty 4-1 ya mechanical. Umwe mu bakozi bo muri IPRC Kigali usanzwe akurikirana imikino aratubwira uko siporo ihagaze muri iryo shuri ndetse n'uko yabonye umukino wa nyuma.
Nitwa Berta Kwinyinga Jean Pierre, akaba ndi umutekinisiye muri departement ya ICT. Mu by'ukuri rero hano muri IPRC imikino iteye imbere cyane muri football ndetse hagakurikiraho umukino wa basket n'umukino wa volleyball. Tuba twimaze iminsi rero turi muri championa hano muri iki kigo cyacu. Imikino yibanzweho cyane ni umukino w'intoki wa volleyball n'umukino w'amaguru wa football.
Kuri mukino urangiye rero amakipe ahuriye ku mukino wa nyuma, mukino urangiye ikipe imwe itsinze indi kuri penalty. Ese ubundi umukino ubwawe wabonye ute?
Umukino rero wari umukino ukomeye cyane, kuko departement ya ICT yahuye n'iya mechanical. Ikipe ya mechanical akaba ari ikipe abantu babonaga ko ishobora kuzana intsinzi igatwara igikombe, dore ko yari na finale. Noneho ariko byaje kurangira itunguye cyane, ICT yitsinze. Nubwo umukino wari ugoranye ariko ku mapenalite ICT yabashije gutsinda, ikaba ariyo itahukanye intsinzi.
Ubuyobozi bwa IPRC Kigali busanga gushishikariza siporo abakozi ari ikintu cy'ingenzi gifasha kunoza akazi.
murakoze umuyobozi wa IPRC Kigali aba nitwa Diogene Murindahabi. Siporo ni ikintu cyiza ku buzima bw'umuntu, ntabwo ushobora gusaba umuntu kugira ngo agere ku musaruro adafite ubuzima bwiza. Iyo akoze siporo rero aba afite ubuzima bwiza, ni nayo mpamvu Leta y'u Rwanda yashyize imbere yuko buri wa gatanu nyuma ya saa sita hagomba kubaho gahunda yo gukora siporo, ariko ntabwo umunsi umwe uhagije wo kwa gatanu biba ari nk'umusemburo kugira ngo abantu bakunde umukino bakomeze bawukore. Iyo siporo rero mu gihe abakozi bayikoze binavamo yuko abantu banakorera hamwe bakagira na teamwork spirit, birumvikana yuko umusaruro w'ikigo utera imbere, bityo n'igihugu kigatera n'imbere, ndetse n'uko umuntu ku giti cye bituma nawe anakora neza akumva yuko ahora afite imbaraga bikagera ku musaruro ushimishije.
Umuyobozi wa IPRC Kigali kandi avuga ko no ku rwego rw'abanyeshuri siporo bayiha agaciro gakomeye, dore ko iri shuri rikuru rimaze gutangiza amakipe abiri ya volleyball n'iya basketball akaba ahagaze neza mu cyiciro cya mbere.
Nibyo koko twashyizemo imbaraga nyinshi mu guteza imbere siporo mu kigo, twumva yuko no mu mashuri ariho hakabayeho pepiniyeri y'abakinnyi, ku buryo iyo bateje imbere bakagira amakipe akomeye n'amakipe akomeye y'igihugu bajyamo bakaba bayikinira. Ni muri urwo rwego twashyizeho amakipe amwe yaba ari ya basket na volleyball muri shampiyona y'igihugu, kandi bakaba bitwaye neza tukaba tunabafasha, tukaba ari inshingano zacu zo kubafasha no guteza imbere imikino ayo makipe.
Uhagarariye ikipe ya volleyball y'abakobwa ya IPRC Kigali avuga ko ingamba zihari zo kugira ngo izakomeze guseruka neza.
Nitwa Mukamurega Nyesi, ndi umuyobozi wungirije ushinzwe administration na finance. Nibyo koko njyewe umuyobozi w'iyo kipe y'abakobwa.
Mu yandi mashuri makuru byagiye bigaragara ko imikino yasubiye inyuma, mwebwe ibanga mufite ni irihe rituma ikipe ya volleyball ya IPRC Kigali ikomeje kwihagararaho ikagaragaza umusaruro mwiza?
Izo mbogamizi ikipe yacu ntabwo izigira, kubera ko nakubwiye ko ndi umuyobozi ushinzwe finance na administration. Ni koko iyo kipe twayishyizeho tugira ngo tuzamure uburezi bw'umwana w'umukobwa, nago rero twashyiraho ikipe hanyuma tukaba n'imbogamizi. Tugomba gushakisha strategi zo kugira ngo iyo kipe iperforminge neza.
Jean-Claude Benimana, umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe amasomo muri IPRC Kigali, nawe arashimangira ko siporo ifasha kubaka umubiri no gutanga umusaruro, haba ku ruhande rw'abakozi ndetse no ku ruhande rw'abanyeshuri.
By'ukuri ni ikintu gikenewe cyane kubaka ubuzima bw'abakozi, kubaka ubuzima bw'abanyeshuri, kandi mu by'ukuri ubwo buzima iyo bubayeho ni nabwo tugira izindi nyungu ku ruhande ku bijyanye n'umusaruro dusabwa gutanga, haba mu kazi kacu ka buri munsi kandi no ku banyeshuri nabwo birabafasha cyane.
Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze cyane Jean-Claude Munyandinda ho ikigari mu Rwanda. Nshuti zacu, mbibutse ko mukurikira Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubibutse ko mukanya guhera isa 12 muza gukurikira ikiganiro dusangira ijambo ku murongo wa FM 104.3 kuri Radio Ijwi ry'Amerika, ndetse no ku murongo wa FM 88.3 kuri Radio Inshuti ya Bose i Kigali mu Rwanda. Abakomeje kutwumva ubu noneho ni wa mwanya tubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Igihugu cy'u Burundi cyongeye gutakaza amahirwe ubwo abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi birengagije amahame akubiye mu masezerano y'amahoro ya Arusha, arimo igihe ntarengwa umukuru w'igihugu agomba kumara ubwo bahitagamo Pierre Nkurunziza kongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Ayo masezerano niyo yasoje intambara mu Burundi, akaba ari nayo yabaye umusingi w'amahoro n'ituze mu gihe cy'imyaka 10 ishize mu Burundi. Kubera iyo ngingo, Uburundi butakaje amahirwe akomeye yo gukomeza inzira ya demokarasi. amakuru yuko ishyaka riri ku butegetsi CNDD FDD ryemeje Nkurunziza nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu azaba tariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu yakurikiwe n'imyigaragambyo n'urugomo mu murwa mukuru Bujumbura. Polisi yagerageje gutatanya abigaragambya yifashishije ibyuka biryana mu maso kubamena amazi n'intwaro ntoya. Ubwo bushyamirane bwaguyemo abantu babiri abandi barakomereka naho abagera kuri 200 batabwa muri yombi harimo n'impirimbanyi ziharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Guverinoma kandi yanafunze amaradiyo atigenga. Hagati aho ibihumbi by'abaturage b'u Burundi bikomeje guhungira mu bihugu by'abaturanyi biri mu Rwanda, Tanzania na Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Bose bavuga ko bahunze iterabwoba bashirwaho n'imvururu ziri mu gihugu cyabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibabajwe n'uko ishyaka CNDD-FDD ryiyemeje kwirengagiza ingingo z'amasezerano ya Arusha zigena manda y'umukuru w'igihugu ubwo batoraga Petero Nkurunziza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibabajwe n'ayo mahirwe u Burundi bwatakaje yo gutsimbataza no gushimangira demokarasi mu gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirasaba inzego bireba zose kwirinda icyo ari cyo cyose cyatiza umurindi imvugo zirangwa n'urwango zishobora gushora abaturage n'igihugu mu kaga. Ni muri urwo rwego Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba impande zose kugira uruhare mu matora nta n'umwe uyakumiwemo yizewe kandi akozwe mu mucyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gusaba Leta y'u Burundi kubahiriza uburenganzira bw'amashyaka yose n'abakandida bayo bakiyamamaza ntawe uniganywa ijambo. Amerika irasaba kandi Leta y'u Burundi kubahiriza uburenganzira bw'itangazamakuru no kurireka rigakorera mu bwisanzure. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashimira ibihugu by'ibituranyi n'u Burundi kuba byaremeye kwakira impunzi zirenga 20,000 z'Abarundi, zigasaba ibyo bihugu gukomeza gukorana n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR no gufasha guha ubuhungiro ababusaba ku mpamvu za politiki. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizakomeza gukurikiranira hafi uko ibintu bigenda mu Burundi no gufatira ibihano bikaze abazagira uruhare mu rugomo rwibasira abaturage.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti z'Ijwi ry'Amerika, mu kanya turasoza ibiganiro byacu, ariko mureke mugenzi wacu nanone abanze atwibutse muri make amakuru avugwa ku isi muri uyu mwanya.
Urakoze Etienne, twabwiye ko abamenyesha makuru b'i Burundi bifatanyije n'amakungu kuri uno w'Imana mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu ubwigenge bwo kumenyesha makuru. Twongeye tubabwira ko abanyeshuri ba kaminuza bahungiye imbere y'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika basaba ko umutekano wabo ubahirizwa, naho bari mu buzima butoroshe bamenyesha ko atazovaho ikibazo cyabo kidatoreye inyishu.
Turamushimiye mugenzi wacu utwibukije amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri uyu mwanya. Abakomeje kutwumva namwe kandi inshuti zacu mutwumva buri munsi, iyi ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ntimuve kandi ku maradiyo yanyu. Mu kanya gato murakurikira ikiganiro dusangira ijambo kimara hafi iminota 30 yose. Nongeye kandi kubifuriza umunsi mwiza. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington DC.
You You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.